Radio Indundi Culture amakuru mu kirundi.
Nolis Nduwimana.
Mwakoze mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko ashimishwa n'urugero ubutunzi bw'igihugu bugeze ko muri kino gihe ni mu kiringo cy'imyaka itandatu akwije arongoye u Burundi. Muje gukurikira ijambo yashikirije mu bikorane kiriko kibera imuyinga aho ni mu ntara ya Buhumuza mu kirundo mu ntara ya Butanyerera. Naho abanyagihugu bamwe bagaragaza amakenga ku ikama ry'amazi y'amasoko y'amazi canke ahegereye ibiyaga bikaba intambamyi kuri bo mu bikorwa byo kwiteza imbere. Imisozi iri mu mazone atandukanye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza nayo irabandanya kugaragara ko ihonywa ry'ibiti abahaba bafise impungenge bakamenyesha ko ibintu byagiye birunyuka kuvaho haziye impunzi z'abakongomani ziba mu ikambi yahitwa Busuma aho mu Ruyigi nyene. Mugenzi wacu akoreraho arabitubwira utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu. Twese twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture.
Ano makuru tuyahere mu gisata cy'ibidukikije. Abanyagihugu bo mu mazone atandukanye muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera baridogera ibikorwa birangurirwa hafi y'amasoko y'amazi canke ahegereye ibiyaga hamwe hamwe bituma hayo masoko nyene yakamamo amazi buri mwaka. Abaganiriye na Radio Indundi Culture bavuga ko ibyo biriko bibabera intambamye mu bikorwa byo kwiteza imbere. Abo banyakirundo bavuga nk'igabanuka ry'umwimbu w'amafi, umwimbu ku bitegwa, hamwe n'uko ingenzi zahora zigendera ibiyaga byaho mu buraruko zigenda zigabanuka. Abajeje intwaro muri ico gice ibyo barabyemeza ariko guhamagarira abo barunguye gutera ibiti no kwirinda kuvugira ayo masoko y'amazi mu kwagwiza ibitegwa bikwega amazi akamo nkako. Kandi niko gategwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije bwemeza ariko ko atayindi nzira isigaye yo gusubiriza ayo masoko ariko arakama ataro guca imikobeko ku mitsozi. Ni nkuru ya Audiron Nkejimana.
Igice cy'intarakama ya Bugesera aho zari mu ntara ya Kirundo akarere kari mu buvugwamwe kugabanuka kw'amazi nk'amasoko ka Makama. Abaho bavuga ko ivyahani nibiva ku ruzuba hamwe n'ibikorwa by'abantu.
Iki gituma ibiyaga bikama turavuga uruzuba kwa kamwanya muremure, ikindi ni ibikorwa birangurirwa impande y'ivyo biyaga ku metero za hafi na hafi.
Inkurikizi ziva kuri iryo kama ry'amasoko kama ziramaze kwibonekeza mu ntara kama ya Bugesera. Abaho bavuga nk'igabanuka ry'umwimbo w'amafi cyo kimwe n'uburimyi hatibagiwe n'ingenzi zagabanutse.
Ingaruka turabona ibura ry'amazi, umusaruro w'uburobyi ingenzi nazo nyine zirahetsa zikagabanuka, kuvomera nazo nyine biheza bigatuma ibitegwa bidaheza ngo bironke amazi yakwiye.
Kugira ayo masoko y'amazi cyo kimwe n'inzuzi ntizibandanye gukama, Jean-Marie Kalambiza arongoye zone Kirundo ahamagarira abarongoye gutera ibiti hamwe no kutabandanya barimira ibitegwa bikwega amazi mesha hari ayo masoko y'amazi. Kurundi ruhande muri zone Bugabira hoho iri Defense Misagarongo iyo zone ashikiriza ko ico gice hari ingingo zafashwe kugira ntihabandanye ikama ry'amasoko y'amazi.
Ubutungane metre zarasigatwe kuva ku mazi kuduga zica zitegwamo rero ibiti bifasha ubambere gutsindira amazi kugira ntabwo makama.
Ivy'ikama ry'amasoko y'amazi kama mu Burundi biranemezwa n'ubushikirangani mu byo bujejwe harimo ibidukikije. Ko bwa Christian Mubona umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje mu byajejwe harimo ibidukikije n'ivy'amazi avuga ko gushika mu mwaka w'2014 mu Burundi hari hamaze gukama ibice 10% vy'amasoko kama y'amazi agahamagarira abantu kuyakingira.
Ivyigwa byakozwe mu 2014 byaratweretse yuko amasoko y'amazi ariko aruma ku rugero rudasanzwe. Ibice 10% vy'amasoko amaze gukama uno munsi tugeze mu 2026 ushobora gusanga byariyongereye. Nta nzira yindi dufise yuko subira kuvyura amasoko yacu atari uko amazi atemba ku misozi tuyazibiza imikobeko akanyengetera mu isi yacu mu nyuma agasokera amasoko.
Igice cy'uburaruka ahoza ari mu ntara ya Kirundo kimwe mu bimaze gukogwa ko n'uruzuba rw'igihe kirekire nko mu myaka 2008 2009 no mu 2010 bikaba biri mu byatumye imisozi yuma kandi inzuzi n'ibiyaga bimwe bimwe bikama ibindi biragabanuka. Ni nk'ikiyaga cyohoha muri ico gihe cyagabanutse imetero zirenga 200.
Udiru Nkejimana. Ku rundi ruhande abanyagihugu baba ku mutumba Buringa muri zone Gihanga komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura barasaba ko igyara yarivuzwe n'umukuru w'igihugu gihugu kuri uyu wa gatatu aho yatanguza umugambi wo kuronsa abanyagihugu amazi meza muri zone Ruziba muri komine Mugere muri yo ntara nyene wo kwitwarikwa n'abajeje intwaro kugira ngo uje mu ngiro vuba abo banyagihanga bashikiriza ko ibyo umukuru w'igihugu avyemeye hageze kubera ubukene bw'amazi bwari burangwa muri ico gice c'intara ya Bujumbura bugatuma bihereza ayo bavoma mu nzuzi atukabibutsa ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yavuze ko icifuzo ca leta ari uko gushika mu mwaka w'2040 atawo bakija kuvoma kure yahaba ku buryo yogira urugendo rw'iminota 15 Claire Yakankundiye
abo banyagihugu biburinga bavuga ko bashimishwa n'umugambi watangujwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi wo kugwiza amazi meza mu bice bya Kenya mu ntara ya Bujumbura
ge rero twebo turonsa ayo mazi ni nkuko twegwe natwe twanabishima wari umugambi mwiza cyane gusumba n'ibindi byose kuko igihe ikibazo kijanye n'amazi ni kibazo gikaze cyane kandi ku munyagihugu muto muto ateza kugira ingorane cyane kiwo mugambi wabari mwiza cyane kandi uneho umugambi uza ufasha abanyagihugu n'iterambere rikinini ya cyane kuko amazi ni nkingi y'igihugu
ariko bagasaba leta ko yo ukurikirana kugira ngo uheze uhere mu mwanya wabitegekanijwe nkuko byatangajwe
nka leta y'igihugu twoyisaba ko uwo mugambi ubunyarutse abana ibintu byinshi leta irakunze gufatira ingingo abantu kufata mu gihe uwo mugambi ugomba kuwukoresha kufata nkankama kandi kawukoresha mu mwanya mutonya kugira abanyagihugu nabo bagira agahengo mu kintu kijanye n'amazi
ibyo babishikiriza mu gihe bavuga ko ako gace gakenya amazi meza bibagora kuyaronka
amazi meza ntabwo tuyaronka kenshi bayakora ku mutsinda canke iyo utagihanga turi amafaranga bido haraho bayigurisha bitatu canke bibiri bana n'umuntu canke bibiri na tanu
ahahoze ari komine gihanga niho hari amazi ya bombo kandi kugize kuyaronka naho yatebama umutagi sivero ibidakayikozenera ku bihagati y'ibihumbi 4500 hama nka yo gukoresha ibindi mu gihe hari amazi bita amajiro cyane kuko amwe yamimbana mu kuzimu niyo umuntu acakoresha kandi nabo mu gihe izuba riri kureraga mu gihe cici naho nyene amazi arakama rero mu gihe amazi akama ifite ifashishije uruzi impanda umugana ngaha impande zacu
ibyo bigatuma n'indwara ziva ku isuku rike zikunda kuharangwa
wo ashobo basho ubona kandi karaboneka neza ko rero ubu
koresa mpanda ninga niyo tudaha mu gitondo
no kunywa tunywa maninga n'amamanda kagukena amazi kuyabura simeza kwe
korera yo izo twikorera
naho biruko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umugambi wo kuronsa amazi meza ibice bya Kenya yari yavuze ko
dukeneye yuko atamuntu azosubira kuvoma amazi kure azoba mu nzu cyangwa mu rugo cyanye ari kure haba hantu genda n'ugaruka iminota 15 aho ndimo 2040 2060 amazi zovoma ngahe impande yawe
uwo mugambi paepa amazi wacu wo kuronsa amazi meza ibice bya Kenya mu ntara ya Bujumbura bitegekanijwe ko ibikorwa byawe bizorangira mu mwaka w'2028
mu bidukikije nyene imisozi iri mu mazone atandukanye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza irabandanya kugaragara ko ihonywa ry'ibiti abahaba bafise impungenge bakamenyesha ko ibintu byagiye birunyuka kuvaho haziye impunzi z'abanyekongo ubuziba ahitwa Busumaho mu Ruyigi nyene hakiyongera amakara abantu bakoresha muri ico gice c'ubuseruko umufuko umwe w'amakara wa urahugurwa amafaranga 30,000 y'amarundi mu mwaka uheze ubarizwa mu 50,000 iho nagiye ibyo biti riremezwa n'ikigo ca leta kijejwe gukingira ibidukikije mu Ruyigi ariko kinizeza ko hari migambi iri kwirarangurwa muri kino gihe kugira ngo hasubirizwe ibiti bija biracibwa kinahamagarira urugo rwari rwose kugira igice c'itongo gohebera ibiti ni nkuru tubaza Pantaleon Ntakarutimana akorera mu Ruyigi
Mwako vishikiriza na wanyagihugu mriko mine Ruyigi na chani chani mazone ya Kayongozi, Geru, Gagiriza ndetse na Rusengo. Ibiti ukikije biravanga miwe ufati ya hegere ye ikami imu ziza wa Kongomani ili Busuma hari hose. Wasanga mafuru alikategu ugwa ngo akugwe mga makara yogu shora mri yongambi kucho imisozi yegere yongambi. Ikasikere yamba yubusa abanyagihugu kandi wemezako nibiciro vya makara vyiyongereye kuva hiyo yongambi ziye umufuko ukaburenza amafaranga 50,000 mu gihe kandi udusagara duto duto turiko turagwirirana muri ayo mazone kandi nabo nyene bakenera gukoresha amakara Charles Banyankira ubusa umukozi w'ikigo gikingira ibidukikije OBPE mu mazone ya Kayongozi Busoro Geru na Kirambi amenyesha ko utwigoro two gukingira ibidukikije turiko turakogwa naho biruko ko mwaka urangiye hatewe imibyaro ishika mirongo itandatu na bitanu y'ibiti. Akemeza ko n'uyu mwaka hagiye gutegurwa ayandi matuta azotegwa kuri iyo misozi isigaye muri kino gihe ata biti birangwa ko. Ikindi kandi yishimira nuko mu ishyamba kimeze rya Ruvubu ritakivogerwa n'abaturiye amakara nk'uko byahoze. Yasabye yuko mu ntumbero yo gukingira ibidukikije mu buryo buramba buri rugo rugategura igice cy'itongo cyahariwe ibiti, hatibagiwe gutera ibyamwa nk'amavoka kugira ngo birinde kuvogera ibiti bya leta cyangwa kuvogera ibiti by'abandi banyagihugu. Mu Ruyigi narayabuhumuza Pantaleon Ntakarutimana, Radio Indundi Kiriti.
Pantaleon Ntakarutimana, tugumaho ibuhumuza nyene tumenyesha abadukurikira ko warasanzwe arongoye zone Gashoho muri komine Butihinda muri kino gihe. Reveriano Ndayisaba yaraye akumbuwe mu mabanga yo kurongora iyo zone, bigaragara mu rwandiko rwa Buramatari w'intara Denise Ndaruhekere rwo kuri uyu wa gatatu. Numwagiriza gusigura ukutari ko ibwirizwa ryo kuwa 18 Ruhuma uyu mwaka rigenga iby'isuku n'isukura mu bibanza bihuriramo abantu benshi, hafatiwe ku birego bijanye no kurandura imirima hamwe no konona ibidukikije ku mutumba Gishambusha. Buramatari wa Buhumuza muri urwo rwandiko yategetse musitanteri wa komine Butihinda gucafata izindi ngingo zibereye zotuma ibikorwa muri iyo zone bidahungabana, inyuma y'akaruko gato ibyaranguwe n'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka itandatu amaze ari ku butegetsi.
Radio Indundi Culture.
Radio Inundi Kirituyo turabandanya nano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga ko ashimishwa n'intambwe igihugu kigeze ko mu iterambere mu kiringo c'imyaka itandatu iheze kuva mu 2020 ari ku butegetsi. Mu ikorane yatangurije imuyinga mu ntara ya Buhumuza kuri uyu wa kane, Perezida Barisito Ndayishimiye yafatiye ku igabanuka ry'ibiciro ryari rigeze ku rugero rurenga 40% mu mwaka uheze. Ubukubwiwe gwagabanutse, hacahamagarira Abarundi gukomeza ibikorwa byotuma igihugu kigira byo gishora hanze y'igihugu. Umbiriza umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye.
Cyaje gacinsi yose FM riheruka gutaga icega rivuga yuko Burundi twagize intambwe irengeye n'urugero, Burundi barabukeza uko bwaramenye kwibako kandi bugeze ku ntambwe iboneka. Kubona igihugu amafaranga ategeza kungana n'ivyo twimbura. Ni mwibaze rero mu mwaka w'2025 bavuga yuko amafaranga dufise arenze kuvyo twimbura inshuro zishika 45. Mugabo ubu baduhaye ceganya bavuga bati mugeze kubice 10, inflation igeze kubice 10 n'inusu kwijana. Twaramenye gutunganya itunga ryacu, ubu twaratungana igikoresho cy'amahera y'igihugu. Ubu namwe bahora banyonyonora kugira bishobore nahifuka tawumenye yica imyobo yose twarayugaye. Nico gituma twaza yujya mugambi ukwegereza bene gihugu ubutegetsi kugira ngo amahera yose y'igihugu asohoka agiye kuramira abene gihugu. Ubu rero umwimbu uriko uraduga wegerezaho, tuzovuga tuti Uburundi bwashitsaho ubutunzi bwabwo bumeze neza. Mugaragara ndababwire tugume kuri uwo murego wo kugwiza umwimbu, ivyo twimbura biriho. Ico gituma twace dushira imbere ibijanye n'ubutare, uko mwumva bigenda n'umwimbu ba wabonetse ushoka hanze. Dukomeze umurego rero mu burimyi, haba muri ibyo by'ubutare, dukore turonke ibyo dushora hanze.
Hagataho umugwi w'igihugu wigenga ujirwa gateka ka muntu mu Burundi hunegura ingorane ziguma zigaragara mu mugambi wo kuvuza abana batarenze imyaka itanu hamwe n'abakenyezi bibungenze ku buntu mu gihugu. Umukuru w'uwo mugwi ahera ku madeni y'ibitaro byagiye biragirirwa na leta. Musenyeri Martin Breze Nyaboho ahamagarira leta nyabune gusubira ku masezerano yemereye abanyagihugu kuri uwo mugambi. Umviriza umukuru wa CNDH.
Kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu ni vyiza, abakenyezi bagiye kwibaruka kubakira mu bitaro ni vyiza, bitaro zose vya leta. Igihe uwo mugambi washingwa wari umugambi mwiza cyane kandi abantu benshi barawakiriye, hanyuma leta yaragize gushiramwo inguvu kugira ngo irihe amafakture yose ibitaro vyaba bitanze ku service bakoreye abo bana nabo bakenyezi. Mugabo harageze ibihe bimwe bimwe leta itazirariha ku gihe gikwiye, bigatuma rero mu bitaro bimwe bimwe fonctionne batasubira kugenda neza kubera bataronse ayo mafaranga. Hanyuma rero bamwe atangura bari maze gutangura politike yo kwigenga kw'ibitaro mu byerekeye ubutunzi bwazo, batangura kurihisha. Ariko umugambi nuko umwana wese atarakwiza imyaka itanu bavugwa ku buntu, umuvyeyi wese uhera asamye abandanye kugenda kwa muganga bikaba kubuntu. Kamutotera rero nuko leta yosubira muri amasezerano yagira nibyo leta yemereye abanyagihugu yuko umwana wese ataragwiza imyaka 5 avuzwa ku buntu hanyuma uwo muvyeyi bakamukorera ibisabwa byose kugeza amaze kwibaruka hanyuma umwana akavugwa ku buntu maze leta ikazirashira mu buryo muri ayo mavuriro ariko arakira abo bantu
Michelin Sabiteka yanonose iby'ubuhinga bwa none n'abarahamagarira ababyeyi gukurikiranira hagufi ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none ku bana bakiri bato muri kino gihe c'iterambere yiheje urugero igihugu kigeze ko mu gukoresha ubwo buhinga nyene mu higaniro cahuje abahinga batandukanye mu by'agateka k'abana muri kaminuza y'u Burundi kuri uyu wa kane hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika uwo mushakashatsi yavuze ko naho ubukenewe ubwo buhinga ushobora kuba umutego ku bana ibitwa biteguriwe na Joton iratuzi.
Michelin Sabiteka yanonose ivyigwa bijanye n'ubuhinga bwa none yemeza kwisigeze mu gihe c'ubuhinga bwa none ko nabana badasigara inyuma mu kubukoresha.
Vo hajemwo no ubwenge horano byaramaze ko twinjira. Iterambere tugeza kujana naryo.
Havuga ariko ko iryo koreshwa rishobora kwamukamwe ivyiza canke ibibi.
Nk'akarorero nk'umwana atize arashobora utanga icyumviro ciwe akagishikiriza mu rurimi kavukire. Mugabe ico cyumviro kikaba cyare gitegerezwa gushikirizwa mu ndimi mvamahanga. Mwico gihe ubuhinga bwa none na cyane cyane ubwenge nkorano intelligence artificielle burashobora guhindura rya cyo cy'umwana bukarishira mujwi y'ururimi mvamahanga rya cyo rero rikacirishobora gushika kure rigashikira n'abajeje gufata ingingo. Ariko mu gihe umwana yagiye kubikoresha nta bumenyi nta nyifata ibereye azi ategerezwa gukoresha bishobora kumuteza ibibazo akagwa nko mu mutego w'ubugizi bwa nabi cyo twita cyber harcèlement cyangwa cyber criminalité.
Kubwa Michelin Sabiteka ababyeyi babwirizwa kugira uruhara kugira ngo abana ntibahure n'ingaruka mbi z'ubuhinga bwa none.
Nk'ivyo vyuma umubyeyi arashobora gukwirikirana ibyo umwana yamyemwo nivyo umwana yashoboye gukorera mu byo byoma umuntu yiheze canke na meza heze singombwa ngo amukurikire mu gihe cyose yuguruye ordinateur canke atoyo telefone ariko umuvyeyi abwizwe gukurikirana akaza arasuzuma ibiri muri cacuma kuko birasigara byo bita historique mwico gihe umuvyeyi akacafata ingingo canke akazitira hakirikare.
Ni mu gihe abona ko amategeko agenga ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none mu Burundi atomoye bivanye n'igihe abarundi bagezemwo.
Murabizi ko mu mashure amatelefone ntiyemewe mu mashure intango ibyo rero nuko babona ko hataragera yuko birekugwa gose ya ntumbere yo gutinya ati babaye ikoresha kutariko uretse ko sigikoresha umwana wese wo mu Burundi yocaronka aho bagiye bimwe byo gukomera.
Abarundi bari hagati y'umuriyoni n'imiliyoni zirenga gato zibiri bakaba bakoresha umuhora ngurukana bumenyi.
Joton iratuzi ni naha duciye turangiriza no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza nshimiye kandi na Matiyo habona Yesu niwe ariko atuma amajwi abashikira twese tubivujije kugira ibihe byiza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.